Imumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muriko mumviriza Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri saa 18 Ijwi rya Amerika mu kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya.
Nawe twitwa ibintu biharage barafata bakavurugisha inka zikafati ibyo warembeje bikagwa hariya izo nka zikaba arizo zikaba zikagara.
Ino umwe mu bafasoni wo mu ntara ya Mwaro mu gihugu cy'u Burundi avuga ko ibazo c'inka zona imirima yabo. Iyo nkuru co kimwe n'indi ivuga ku vyerekeye abakozi ivyaha mu gihugu cy'u Rwanda bagiye kuza barusubizwa iwabo vyoroshe biciye mu masezerano yadaye asinywe. Turagaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Aiko mbanzi ndababwire muri make ku gisirikare cha Uganda kuno wa gatatu cavuze ko cishe abarwanyi b'abayisilamu baharurwa mu ijana bahurikiye mu muhari ADF uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Umuvugizi w'ico gisirikare General Richard Kalemire yavuze ko abicwe bose biciwe mu bitero vy'indege vy'urutavana ko byiriwe birabakogwa ko ku munsi wa gatanu mu ahitwa Erengeti ni mu ntara ya Kivu y'uburaruko muri Congo. Kubw'igisirikare ca Uganda ivyo bitero vyagabwe nyuma yaho kironkiye amakuru ko uwo muhari urwanya leta ya Uganda wari kuritegura kugaba ibitero bitandukanye ku butaka bw'igihugu c'u Buganda. Mwomenya ko abarwanyi ba ADF aribo bagirizwa urupfu rw'abasirikare 14 ba Tanzania bo mu nteko za MONUSCO bishwe mu ijoro ryo kwa ndwi ukwezi kwa 12 umwaka wa 2017. Umushikiranganji wa Sudani umanuka jeje kumenyesha makuru. Michael Makeu yavuze ko azobandanya kuvugira leta ya Perezida Salva Kiir naho yafatiwe ibihano na leta z'umwe za Amerika. Amerika ikaba yamufatiye ibihano ku itariki ya gatandatu kwezi kw'icenda yagirizwa kugira uruhara mu kubangamira amahoro umutekano muri Sudani umanuko. Leta ya Sudani umanuko imaze imyaka itanu mu mitwe n'imirwi y'abarwanyi mu ntambara imaze gutuma abantu imiliyoni zine bata ingo zabo. Nyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU Antonio Guterres hamwe na Drone Dramani yahoze arongoye igihugu ca Ghana hakaba n'umukuru w'indorerezi zarungitswe n'ishami CEDEAO barashima ko igice ca kabiri c'amatora y'umukuru w'igihugu muri Liberia cabaye mwituze ntangere. Umugujeje gutunganya amatora muri ico gihugu wamenyesheje kuno wa gatatu ko utangura gutangaza ibiharuro vya mbere vy'imfata kibanza kuri uno wa kane. Amatora yabaye ku munsi wa kabiri yahuje Senateur George Weah hamwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Joseph Boakai. Gushika ubu nta rugero rw'abitavye ayo matora ashobora gutangazwa. Ico bikora Senateur George Weah abicije ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze yuko yizeye intsinzi. Radio Ijwi rya Amerika muratwumva ku mirongo itandukanye ya FM. Kuba twumva muri mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo no mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 kuri internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vo@akaburungu.com na kuri Facebook adresse yacu ni vo@radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunze Ijwi rya Amerika. Ikiganiro iwanyu mu ntara tugihereye mu ntara ya Kirundo mu gihugu cy'u Burundi neza na neza muri commune ya Busoni yazindutse iraberamwo ibikorwa bitandukanye vy'isuku. Amahoro Bosco Jean Bosco ndarurinze ukoreje Ijwi rya Amerika ngaho i Busoni mu Kirundo.
Amahoro cyane Diane.
Ivyo bikorwa bitandukanye vy'isuku vyazindukiye ngaho bigamije iki n'ibihe?
Ego ni bikogwa ahanini bijyana no kwerekana byaranguwe n'ishyamwe itwa Norwegian Church Aid bishira mu ngiro umugambi wo kongereza isuku ubwa mbere ku mashuri hanyuma no mu bucimbiri buri mu kibano aho rero ahanini bahagarara ku kintu cyo kugwanya ibintu bije no kwandagaza umwanda mukuru mu ngo hamwe no ku mashuri ibyo rero bakavuga yuko ibiharuro bimaze kwerekana mu Burundi ko abana bagera ku 5000 bafa ku mwaka mu Burundi kubera ko batamira ibyo bafungura birimo umwanda mukuru batabizi.
Ni kibazo cya gisanzwe kivugwa ngaho mu ntara ya Kirundo no ku mitumba itandukanye ya commune Busoni ga Jean Bosco.
Ni kibazo kuko usanzwe agejwe mu gisata cy'amagara y'abantu mu ntara ya Kirundo ibijyanywe n'isuku n'isukura ibyo bita hygiene et assainissement mu rurimi rw'Igifaransa avuga yuko gushika ubu mu ntara ya Kirundo ingo 70% zibayeho zitagira akazu ka sugumwe ibyo rero bikaba ari byo no munsi bariko baragerageza kugwanya bahereye ku mashuri 5 hamwe no mu ngo zegereye ayo mashuri ubu rero bikorwa bikaba byatanguye ku mashuri agera kuri 5 mu ntara ubu rero gukingira 3 nibwo biko buragenderwa kuko bumaze kwerekana ko bwavavanuye n'ingeso yo kwandagaza imyanda mikuru ariko rero hamwe ku mutumba umwe twaciye ko kugacimbira ikitwa kubaniro kari ku mutumba wa Gisenyi muri komine ya Butoni hoho abanyagihugu iruhande y'ibyo bafashe ingingo yo kongereza isuku cyane ajyo mu ngo no ku mubiri aho bashikirije ko bamaze gufata ingingo yuko umuntu atoga agendana umwanda wo ku mubiri atameza impuzu bamuha isabuni bakamuha amazi akoga abyanze bakamufata ku nguvu ibyo rero bakavuga ko babikora iminsi yose ku munsi wa gatandatu
n'abakuze barabibakorera canke babikora muri utwo twana duto duto gusa
ntabwo babikorera abana gusa ahubwo abakuze cyane nibo babikorera cyane kuko nibo usanga barananiranye ndetse uwo twavuganye we yatubwiye ko bamuhaye amazi bamuha n'isabuni yari yarahebye ibyo kumesa ubu rero yarabyabishimiye ko bamusubije ku murongo akamesa akambara kuko yari yarabihebye nkuko yabitubwiye amaze igihe ari aje kumarigara atitaho iby'ubuzima bw'isuku mu muryango be no ku mubiri wiwe barabikora ku bakuze barabikora ku bana barabikora ku bakenyezi abakenyezi boza abakenyezi abagabo bakoza abagabo nkuko umukuru w'uwo mutumba yabitubwiye
urakoze cyane gose Jean Bosco ndarurinze ngira turahava dusubira amakuru yacu hanyuma kugira ngo bandanye utubwira ibyinshi kuri ino nkuru duciriye ku masonga
urakoze cyane Diane
mukanya isase duca dukubitira mu ntara ya Mwaro mu gihugu cy'u Burundi abandimiye muri commune Kayoko intara ya Mwaro mu gihugu cyo Burundi shaburiraniga ko atacu bacimburana ibitungwa bitandukanye igituma muracumva muri no nkuru ya mgenzi wacu y'Imwaro Haisalidian inamahoro
ingeso yo konesha ne ntandaro y'umumvikano muke uriko wibonekeza hagati y'ababanyi bo ku mutumba rucyazo komine Kayokwe insiguro y'ukukonesha ahanini ifatiye ku ishari ry'amatati y'amatongo baba bafitaniye kuri izi ngorane banyiri imirima bakababazwa n'uko iyo bagize baravuga ku byo baba bononewe baca basuzugurwa na banyeni bitungwa bamwe mu bakenyezi bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga yuko ibintu byonyugwa n'uko bamwe muri barabapfakazi bigasa nk'ahataje ambo bafise no mugihe barenganijwe mutwabo
nanga witwa ibirima biharage barafata bakavurugisha inka zikafate ibiti barembeje bikagwa hariya izo nka zikaba arizo zikaba zikagara wewe uri mukena tacufise ntukavuge nta jambo ufise mu bantu twege babapfakazi bantaho nikora kwago kubahohotegwa kubera ta kiguhagarikiye ugahavuheberana urumva ngeri igusaba amahera utupfumbukwa tukusaba amahera mugabo bakariho batera imbere nababo wewe ugapfa wirira nk'ijisho ubu uganyira
ingurikizi y'ingeso mu kibano n'urwanko no kurabana ingwe hagati y'ababanyi n'abajyango kugezaho bahigirana uwo kwitanga uwundi mu kumugirira nabi
urega muca muguma mwankana hakabugwa
yehe abakobukije amahoro
nuko gusheraguza bagusheraguza wakubwira ngo genda witware ukabura amahoro kabure pfo na ruguru
ugize ati uracamuca mande mu ucaru urwanko ruheraho nyene ntumusubira kuvugana yari umubanyi yari umugenzi no kukuvugisha ntasura no kukuvugisha ikitabuzwe kumutwe nuruhombo banyene kononegwa imirima bagira mugihe inka zonye mu mirima yabo akarero na kuyu mukenyezi avuga ko atacazo kwimbura
none nka jewe ko banyoneshereje mu mwonga umanutse muri nyamwonga ngasanga banyoneshereje ko ntari nsanzeho nuhuragiye nasanze yagiye umva nacangira oya gusoma ko sinzosoroma kuko nimba yari nk'imibuto ubu sinagiye guca
ibintu vyunyugwa kandi nuko niyo bituye abo mu ntwaro kugira aba batunganirize amaso ahera mu nzira
ugiye kwitwara ngo ushikire mukuru umutumba agira ngo nzotohoza itohoza bizoca bihereraho nyene agenda musororere niya mwose urizinda bikire muhirasha ukabihetse wa ukaciye
kwa rubanza kwa ruca rupfuko
ugahavuheberana
nzohabona yo bereka imasi umukuru umutumba rucyazo amenyesha ko iki kibazo cyo konesha mu mirima batagikemura bonyene ko bisaba ko bakorana n'inyamira mabi mugihe atatu bashoboye kubikora ko ku rwego rw'umutumba
hari amande yo ku mutumba tugiye tubumvikanisha ubu urabona ko murimo waguze amase yange yagiye ikivumburwa n'umukozi ku munsi umuhobo ariko bashika kuri 2023 tukamubwira byanse cyo tumuhicegeranye hanyuma tujyana mu butungane twebwe mbere yo ku mutumba bari kobarana na bakabihakana cyangwa bakabwira ngo Justin nari ndagiye turafite inyamira mabi cyo tubayicegeranye tugaheza tukagenda bashingije ibyo bazonye urumva nk'ibigori hari ibigori dushikura hari n'ibikoti cyo tubirukira inyamira namari ko twebwe turafise atugeza turafise naho dukurikiza tukajubirikira mu butungane
tumenyeshe ko buramatari w'intara ya Mwaro Jean Marie Nyakaregwa yemeza ko ingeso yo konesha mu mirima yibonekeza mu makomine nka yose agize ino ntara kandi bigaragara ko abakora iki caha akenshi babigira nkana akamenyesha ko ufashwe yonesheje ibitungwa mu mirima ubu baheza bakamuci hadabu y'amafaranga angana n'ibihumbi ijana uyarongoye ino ntara arongera akamenyesha ko kandi ishigwa mu ngiro mu mwaka uza by'itegeko ribuza kuragira ku misozi azoba ari nyishu kuri ingeso yo konesha mu mirima mu ntara ya Mwaro Khaise Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika
tuce tuvangaho mu Burundi dukubitire gato mu gihugu cy'u Rwanda aho leta y'ico gihugu ivuga ko atagwitwaza ibihugu vya Afrika bizongera kuronka byukanka kurungika basize bakoze ivyaha muri ico gihugu ni nyuma yaho kuri no wa gatatu inama nshinga amateka mu Rwanda yemeje integuro y'amategeko azotuma abakoze ivyaha bari mu bihugu bitandukanye vya Ethiopia Malawi hamwe no muri leta ya Zambia barungikwa mu Rwanda vyoroshe umenyesha makuru wacu mu gihugu cy'u Rwanda Sumta Kabuyi aradusigurira
Leta y'u Rwanda ivuga ko yahagurukiye gusinyana amasezerano yo guhererekanya abanyabyaha hagati y'ibihugu byinshi bya Afurika mu rwego rwo gukurikirana basize bakoze jenoside mu Rwanda bagahungira hirya no hino ku isi umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko Evo Duwizeyimana avuga ko u Rwanda rumaze gusinyana amasezerano n'ibihugu byinshi cyane cyane bya Afurika uyu muyobozi akagira icyizere ko nta rundi rwitwazo ibi bihugu byasizanye amasezerano n'u Rwanda bizongera kugaragaza byamakohereza abakekwaho ibyaha
cyo tubona bizadufasha nk'igihugu nuko noneho zanzitizi zari ziriho z'ibihugu byatwimaga abantu dukurikiranye bivuga ngo nta masezerano yo koherezanya bari guhari ubu noneho arahari nta rwitwazo bongera ngo hari ibihugu byagiye bigorana cyane nka Zambia Malawi ni bimwe mu bihugu dukeka ko byihishemo abantu bakoze jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda byagiye bigorana cyane cyane byitwaje yuko wenda aya masezerano atahari ariko icyo nababwira nuko ari amasezerano kugira ngo asinywe haba bisaba ubushake bwa politiki bisaba ubushake bwa politiki kuko hari n'icyayasinya n'icyashyire mu bikorwa nabyo birashoboka hari nk'ibihugu byagiye byinangira bidashobora kutwemerera gusinya na bene aya masezerano ufashe nk'igihugu nk'ubufaransa
nyuma y'uko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yemeje amasezerano yo koherezanya bahamwe n'ibyaha hagati y'igihugu cya Ethiopia, Zambia n'igihugu cya Malawi Minisitiri Uwizeyimana avuga ko u Rwanda rwamaze gusinyana amasezerano kandi na Congo Brazzaville bakaba baratangiye imishyikirano n'igihugu cya Mozambique ndetse na Zimbabwe gusa uyu muyobozi yemeza ko u Rwanda rudapfa gusinyana n'ibihugu ari bigomba gushingirwaho
buri gihugu dusinya hari impamvu hari igihugu tudashobora kureba tukavuga tutari ko se wenda nk'iki gihugu aya masezerano yatumarira iki wenda tukaba dufite amakuru ko nta muntu n'umwe nariyo nubwo bene aya masezerano asinywa cyane cyane akanareba no mu bihe byashize kuko aya masezerano menshi abafite ibyo bita effet retroactif ntabwo ari ukuvuga ngo atangira gukurikizwa ku munsi yashyiriweho umukono ngo azarebana n'ibyaha bizakorwa muri avenir oya abanarebana n'ibyaha byakozwe daro passe kuko hari n'ibihugu usanga mu rwego rwa diplomasi bishaka ku gusa naho bikinisha Rwanda bikavuga bitari ko twanegosiya twaganira ariko ibi bintu se bizareba nibihe byahise cyangwa ibihe bizaza abo twibaza aho dushyira imbaraga cyane ni ku bantu bakoze ibyaha bya genocide ariko hari nabandi banyereza umutungo w'igihugu hari nabandi bashobora gukora ibindi byaha bitari genocide
amategeko yatowe kuri wa gatatu asigaje gutangazwa mu igazeti ya leta akabona gutangira gukurikizwa ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwabwira Ijwi rya Amerika ko mu madosiye asaga 800 gohereje hirya no hino ku isi asaba ibihugu bicumbikiye abasizwe bakoze ibyaha mu Rwanda kubata muri yombi arenga kimwe cya kabiri aboneka mu bihugu bya Afurika Ubuganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byonyine byihariye asaga 800 ubushinjacyaha bw'u Rwanda bukavuga ko igihugu nka Mozambique Malawi nabyo biri mu biza ku isonga mu bicumbikiye abakekwaho gusiga bakoze ibyaha mu Rwanda cyane cyane ibyaha bya genocide Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Merry Christmas, haha, Merry Christmas, haha, Merry Christmas, Leo. Bon anne, Noheri nziza, haha, Noheri nziza, haha, Noheri nziza, umwaka mushya. Bon anne, Merry Christmas, haha, Merry Christmas. Wakati wenu huyu sasa Sikuku imeanza Tutaimba, tutacheza Kwa furaha mwaka mpya Wakati umefika Dunia nzima twasherekea Mwaka mpya Kila sehemu nishamu Lazima mwenye usikwe na hamu Tizama watu wamepiga pamba Za kila aina Na wamependeza sana Nikula kunywa na kujichana usiku hadi mchana Asante Mungu Baba twakushukuru Asante Baba wetu uliye mkuu Mwaka umekwisha tumeanza mwaka mpya tumeanza mwaka mpya mambo mapya
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turasa nk'abasozera umwaka wa 2017 muko twaye twamenyesheje biciye kuri Facebook yacu no munsi turaza kubaha akaryo ko kutubwira uko mwahimbaje Noweli hari abakibandanya bayihimbaza uko muri ko muri tegurira guhimbaza mwaka mushasha no gusozera uno wa 2017 uzohera mu minsi itarenga itatu twabahaye rero urubuga nirwanya turabarindiriye kadufite uwa mbere ku murongo moyize ikaze ku Ijwi rya Amerika kandi tukwifurize n'impera z'umwaka mwiza.
Ngoje kandi murakoze.
Uramajega moyize.
Yego n'aza di komushanga muri Pretoria muri South
Africa. Aho Pretoria muri South Africa muri komura himbaza gute Noweli muri komitegura gute impera z'umwaka.
Ego na tanesano gira gira kura abaji tana tujira masoto ni kumeji fungu gua jamba gua ili mimi na jisi ya nche mewe gogo kwa angi kumia kato jimi mbazi na aka
see wabibiri na chumi mindri warabere yenon
ee nigo na nigo kwa nigo kwa nigo kwa nigo imba za Christmas Christmas ya jari kwa nigo 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 ibikenewe ifungurwa ibyambarwa twagiye n'abagenzi twakumiranira n'abagenzi ko dufanye kuba abantu ba Kenya twaragize organization ko twagira kugirana twagiye n'abagenzi kuba rero twisanzwe yo kumira ku mu Burundi wacu n'abandi bene wacu
nuko ari benshi bari ngaho barundi Pretoria ga Moise kuko nahora numbona umenganye benshi bari ahubwo Durban Durban
Eko bari wenye na wajenzi ni alipata kuwa mwenye kitu wa kwenye kuruundi. Alarundi kitu chane. Kitu kwa alarundi kitu chane gose gose gose. Bari nga hafu za kisa.
Ego.
Mimu tuwa atregea nina wa kongo maani. Kukua kukundi kami kituwa hini. Kwa hama garanti kwa kini ranina.
Ego.
Kwa kukani. Kwa kukani. Kwa kukani.
ako kara kumara inkumbuzo muhira. Mhm. Nuko rero muyize reka tuguha kanya nimba hariho utashoboye kwifuriza Noeli uyu mwifurize nimba hari ushaka kwifuriza n'umwaka mwiza cyangwa gusozera neza uwo turimo ijo rya Amerika guha ko kanya.
Ego reka maze nifuje n'ubwo mwese mukora n'abajonalisti mukora ko y'igihe Amerika.
Urakoze cyane.
Nifuje umuryango wanje mu ntara cy'Icyoki bakunda Pierre.
Mhm.
Nabagenzi banjye usanga bakijyana ku ishuri muri komine ya Minisitiri Igihanga n'umusore wanjye sinamwamwibagira atani cyane muri ubu twagwaye
kutamuvuga izina ga Moise araza kwimenya canke uvugira muri rusange bakimenya
Ego na cyane cyane. Kandi cyo gima kamusaca abarundi bose kandi ni cyo ni igihe cyanze. Ubu bani je mu mutekano ntangere nyuma kamusaca yinjira cyo mu nana.
Urakoze cyane gose muyize ngaho Pretoria muri Afrika y'Epfo nawe wibwira umunsi mwiza.
Nani murakoze mugiye mu Rwanda hehe.
Mhm. Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda nakanya twabahaye inshuti bakunze muri ijyanye no kugira ngo mutubwire ingene muri ko murasozera impera z'uno mwaka ko mwahimbaje Noeli. Akariwe mufise mutashoboye kwifuriza tukuguriye amatelefone ku bwanyu. Nyuma ya muhize cyo twakira Daniel. Daniel ikaze ku ijuru rya Amerika.
Ego mwiriwe cyane mwaramutse sizi kwa mwaramutse iyo.
Turacari saa 12 n'iminota 21 n'umwe mu gitondo. Urumva ni mwaramutse. Ego. Uruhereye amajega Daniel.
Jewe na mahoro ndinga harugura harami igisagara cha Bujumbura muri Rurare.
Muri Rurare neza na neza he. Sororezo. Canke muja mu bindi.
Isororezo.
Isororezo.
Sororezo haruguru. Yego.
Havugwa makinga he isororezo.
Isororezo ashana na mahoro turashima. Tuvuga tubashi tugashima no nuko Noeli yabaye mu mahoro n'umutekano atakagorare twumvise nuko byahora mu myaka ibiri itatu yahera.
Nta mamuka muri ko mwitegura gute ubunani nabwo
ubunani nkuko twa nkuko dusanzwe babikora ino kuri Noeli barasenga twagiye gusenga turabona turasenga nyuma turaza kuyihimbaza mu miryango abayihimbaza mu bitema mu biteramo ahi Bujumbura hepfo barayihimbaje cyane gose. Na Noeli ni na bonane twiteze yuko tuzohimbaza tuzosenga hanyuma neza tuyihimbaza ko dushoboye nitwo turoze dusabikanye n'abandi.
Mwana rose utwo muzoshora i Bujumbura kuko mahora muca mumanukana utwo mwimbuye duke duke mukamanukanira abanyabujumbura nabo.
Oi oi ntiharajya kwimbura mugabo Ibujumbura turashura ibijyanye n'imihwi.
Eko. Nuko rero Daniel nimba hari utashoboye kuronka uburyo bwo kwifuriza Noheli nziza no kumwifuriza impera nziza z'uno mwaka reka tuguha kanya.
Eko ndahera kuri mwebwe abamenyesha makuru utugeza amakuru meza guhera muri ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku izina ry'abagenzi banje ndagushimire.
Ego hanyuma nkaca nifuriza Noheli nziza n'umwaka mushasha mwiza niyo kwizera Angelina ari aho muri Amerika na murumuna we Delphine na basaza we Elias basaba yumva atanda muri Kenya nkifuriza Noheli nziza na bonane mukugu wanjye yitwa Gideon hamwe na Mugisha Dire ani mwanacha nongera nkifuriza Noheli nziza mu kugwanda ari Tanzania mu nkambi y'Inyarugusu itwa Hatunimana Diodone.
Urakoze cyane.
Nabaririmbyi bose ba ego.
Nabaririmbyi bose bagize iki?
Nabaririmbyi bose bari kumwe muri korale. Ya Ujumbe.
Urakoze cyane gose Daniel ngaho sororezo mu Burundi.
Atanifuriza ego.
Ego. Ugira umunsi mwiza Daniel.
Watwese.
Ijwi rya Amerika kino kiganiro ni iwanyu mu ntara muragikurikirana iminsi yose kuva kwa mbere gushika kwa gatanu hakaba ari cyo mwakunze muri 2017 mushaka tushimikire ko muratwandikira kuri radio @charobaz@gmail.com hakaba ari n'icyo mwatuneguye mushaka duhubure muratwandikira kuri radio @charobaz@gmail.com no mwaka twari banze cyane gose mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi ariko muri 2018 tuzoshaka no mu ntara zigize igihugu cy'u Rwanda. Tuafisa na Samsoni kuyundi murongo wa telefone. Samsoni kaze kujugi Amerika.
Mwakoze chane.
Oherelega Samsoni.
Yeo ndi Bujumbura mu Burundi.
Bujumbura mu Burundi. Neza na neza.
Kumusaga.
Kumusaga. Bona ne mwitegurie gute Noheli ya himbaje gute.
Kwa mwisand we.
Mm.
Noheli kutuwa himbaje. Na chane chane tukwari kwa mwitima. Kwa ngo mwa wacu Yesu akukire ahantu atunganye. Ubijanye n'ubuzima bwa misi yose naho bagerageje gukoresha uburyo dufite birinda gufata amadeni kugira ngo nyine tugire ikibazo mu buzima bukurikira. Yeni nawe unane nabwo uko tubiteguriye. Hello.
Ndiko ndakumva Samson abuna nuko mubwiteguriye.
Natarashane kandi nkajewe. Ndiko ndagira ndasuzuma nakoze mu mwaka w'ejo wa jemire gite. Ndaraba neza iyo nakoze na nashoboye gushika ko kuna na bipanze mwasangura. Ndaraba amayiteke nagize. Ama kandi ko ndapanga programme nziza nzokora ko umwaka gutangura je medicine.
Ego
nuko je mbonda no kwitegurira umwaka.
Ivyo birafasha kwirimbura baravuga yuko ari kimwe mu gituma umuntu abandanya atera imbere mu migambi y'itandukanye kuko utazi uvuye ntumenye yuje.
Ego cyane.
Ego nuko rero Samson ntagutwaye umwanya uce ubwira ko nimba hari utifurije no werinzizi uyimwifurize nimba hari ushaka kwifuriza impera z'umwaka mwiza naho nyene ubikore.
Wisandwe.
No
era kwifuriza umwaka mushasha abavyeyi banje.
Ego.
Ama ubwira kabiri ndabifuriza umwaka mushasha uzobere w'amatano w'uwo mwebwe bamenyesha makuru kuri radio ya Amerika.
Nukuri turashimye.
Kira gatatu kifurije mwaka mushasha abana twiganye kuri seminisi pale kumusaga natwaziye emiretre moderne. Kira kane kifurije igize kategori baza kujya mbere mwaka mushasha.
Urakoze cyane gose Samson ngaho kumusaga Bujumbura mu Burundi na wewe tukwifuriza impera nziza z'umwaka. Hamuraro nanigwa muri 2018. Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tose kandi na Jean Paul ku murongo. Jean Paul ikaze ku Ijwi Amerika.
Urakoze cyane ndabaramukije.
Urakoze cyane gose. Jean Paul uherereye he?
Jewe ndi Bujumbura mu Burundi muri karitsiye Nyakabiga.
Nyakabiga yakangahe?
Munyakabiga ya mbere.
Yego. Kubera kanya katujanye ubwire ko nimba hari uwufise wifuriza Noheli nziza utashoboye kubikora canke impera z'umwaka mwiza uduge ku ijambo.
Yego nagira nifurize umwaka mushasha mwiza abavyeyi banje bari mu ntara ya Gitega. Hanyuma nifurize umwaka mushasha kandi umufasoni wanje nawe nyene ari mu ntara ya Gitega. Hanyuma ndifuriza umwaka mushasha abantu bose b'abagenzi banje cyane cyane abagenzi banje twana ngaha mu Nyakabiga Jean Paul adandaza amata nawe ndamwifurije umwaka mushasha. Hanyuma ndifurije kandi umwaka mushasha abantu bose dusenga hamwe mu ishengero ryayo.
Urakoze cyane gose Jean Paul nawe tukwifurize kuzoranirwa muri 2018. Akaba ari nukuri Jean Paul duce duso zere kigani ruanyu muunhara chuno monsi nchuti wa kunzi maikomu la tukumviriza mga kenuye mwingabgi izyuma ya Innocent Kimenyi nga mwisi ya chumino munani Washington DC mukirundi no mukinyarwanda marikome na jewe Diani na hazwe na himba wekubana na amwe kandi bizabimeze gutyo nyene ejo igihe c'isaha indwi mu kiganiro nk'iki tuzobahuza n'abanyu nk'uko vyama kwa gatanu tubareke mwitahiriza abanyu mongere mutubwire uko muri komurasozera uno mwaka wa 2017 musozere neza hama 2018 turiko twerekezamwo uzubabere umwaka mwiza naho tutarawutangura.